mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104.3 ijwi ry'Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutumbira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19.22. Naho ku rubuga rwa interneti turi kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ndabaramukije mwese banywanye ba Radio ijwi ry'Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ninjye basubiza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanayabagezaho duherere mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona. Bamwe mu batuye mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi bongeye kuzamura impungenge z'umutekano wabo nyuma y'igitero cya grenade cyaraye gihitanye ubuzima bw'umuntu umwe.
Kingi no munsi turafise bene gihugu 10 bakomeretse, icyabaje ko muri abo 10 hariho umwe yaguhita Imana ageze kuri MSF, MSF Frontier.
Uwo ni Ernest Nduwimana, umukuru wa zone Buterere aho igitero cyakorewe. Amahanga yatangiye gukuraho ibihano u Burundi uhereye ku muryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa, Organisation Internationale de la Francophonie, niwo wabimburiye ibihugu mu gukuraho ibihano wari wafatiye u Burundi mu mwaka wa 2016. Naho ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryatangije iperereza ku buryo ryitwaye ku kiza cya virusi ya korona. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezeho ku buryo burambuye mu mwanya, ntimujye kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi. Abasirikare 8 mu gihugu cya Chad bahitanywe na mine hitegwa abantu mu gice intagondwa z'abayisilamu zikoreramo. Fidel Niyongabo abahiye inkuru.
Abasirikare 8 bishwe, abandi bari hagati ya 11 na 21 barakomereka ku munsi wa gatatu igihe imodoka bari mu yaseka bombe yatezwe n'abikekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu. Abashinzwe umutekano batangaje uyu munsi ko iyo bombe yaturikiye ahitwa Kalamamu, intara y'ikiyaga Chad. Iyo ntara yageramiwe n'ibitero by'intagondwa z'abayisilamu zinjira ku butaka bwa Chad zivuye mu gihugu kibanyi cya Nigeria. Amakuru yaturutse muri Nigeria amenyesha ko bombe yahitanye abo bantu yatezwe n'intagondwa z'abayisilamu zo mu mugwi Islamic State West Africa Province, uwo mugwi wiyongoye ku mugwi Boko Haram. Mu kwezi kwa gatatu leta ya Chad yaratakaje abasirikare 98 bagandaguriwe mu kibanza cya gisirikare cy'ahitwa Bohoma ku nkengera z'ikiyaga Chad. Mu kwishyura perezida wa Chad Idriss Deby yategetse ibitero by'inteko za leta byabaye mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Mu nyuma yaho yamenyesheje ko atantagondwa n'imwe yari isigaye mu ntara y'ikiyaga cya Chad.
Fidel Niyongabo atujyane muri Mali aho perezida Ibrahim Boubacar Keita yemeye kugira icyo akora ku byo asabwa kugira ngo intugunda za politiki ziri mu gihugu zihoshe.
Perezida Ibrahim Boubacar Keita afashe iyo ngingo mu ntumbero yo guhagarika ibibazo n'abatavuga rumwe nawe byageramiye igihugu kuva haba amatora y'abashinga amateka mu kwezi kwa gatatu. Ibyo bibazo birateye impungenge ibihugu bibanyi bya Mali n'ibihugu bikomakomeye mu mahanga byarungitse inteko ibihumbi n'ibihumbi muri icyo gihugu gufasha kurwanya intagondwa zikorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Kiisilamu. Ibyo bibazo by'umutekano byiyongera ku bibazo by'ubutunzi biri mu gihugu. Perezida Ibrahim Boubacar Keita yatangaje ku muhinga mo ku munsi wa gatatu ko yiteguriye gusambura inama nshinga amateka kimwe mu bintu bikomeye bisabwa n'abatavuga rumwe na leta. Yamenyesheje ko amatora mashasha yoca kwirikira hamwe abagize sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro baheruka kugenwa bo birekurira. Perezida Keita avuga ko azobikora atagonanywe hamwe yoba ari iyo nzira y'amahoro mu gihugu.
Ishami rya ONU ryita ku buzima wa MS ryatangije iperereza ku buryo ryitwaye ku kiza cya virusi ya korona. Nanone Fidel Niyongabo.
Ishyirahamwe OMS ryaranebaguwe bikomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kugena ryabyifashemo ku bijyanye n'ikiza cy'umwera wa korona ryashizeho uno munsi ku wa kane umugwi wigenga ujejwe kwihweza kugena iryo shyirahamwe byishyuye kuri icyo kiza. Uwo mugwi wigenga uzoyoborwa na Helen Clark yigeze kuba umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Nouvelle-Zélande hamwe na Ellen Johnson Sirleaf yahora ari perezida w'igihugu ca Liberia. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yatangaje ko biciye kuri abo bapasoni babiri amakungu azomenya ukuri ku byabaye hamwe n'inyishu zikenewe kuri kazoza keza kuruciriza ku bantu baba ku isi. Mu nama rusange yamiba uko umwaka utashe yo mu kwezi kwa gatanu, ibihugu bigize ishyirahamwe OMS byarumvikanye ku byerekeye gushyiraho uwo mugwi wigenga ujejwe gutohoza. Hari inyuma y'ibinebaguro bikomeye byabaye inshuro zitari nke bya Amerika. Perezida wa Amerika Donald Trump yagirije ishyirahamwe OMS ko ryabyifashemo nabi cyane mu buryo byishyuye kuri icyo kiza kandi riri mu kwaha ku Bushinwa.
Radio ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. umuntu umwe yarayapfuye abarenga 10 barakomereka mu gitero cya grenade mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu muri zone Buterere mu majyaruguru y'umurwa mukuru Bujumbura. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Birika neza adufitiye inkuru irambuye.
Twagiye natwe kusanga twakomeretse tutazinge twakomeretse twabona abantu bafise amaraso waza kubwirwa yuko wakomeretse ubonye wikoze ukabona amaraso cyangwa ndakubwiye ati amaraso ari karatemba.
Uwo ni umwe mu banyagihugu bakomerekeye mu gitero cya grenade cyabereye ahitwa Samariro muri zone Buterere mu buraruko bwa Bujumbura. Uwo musore yasohotse ibitaro kuri uyu wa kane arigana kuri iyo grenade yatewe.
Twari duhagaze ahantu hasanzwe bakorera amatelefone iruhande twumva ikintu gituritse twamenye igiturizi cyaricyo ariko kuba abantu twabonye birukanga twagiye natwe kusanga twakomeretse tutazinge twakomeretse twabona abantu bafise amaraso waza kubwirwa yuko wakomeretse ubonye wikoze ukabona amaraso cyangwa ndakubwiye ati amaraso ari karatemba hari Samuel nta n'umwe yashoboye kumenya wateye grenade kuko urumva hari mu ijoro wumvise ikintu gusa giturika urumva kumenya uyiteye biragoye kuko nawe umera nk'ubwo igihumura urumva muri rusange umutekano wari usanzwe umeze neza mu Buterere. Nibyo bintu by'amagrenade byaheruka kera haciye igihe kirekire kumva byasubiriye kuba sinzi icyo byavuye ko iyo aza gufatwa ku mbure niho bari kumenya ati yari afise intumbero runaka.
Aba hafi yahabereye igitero nk'uwo mugabo n'umukenyezi basigura ko abantu batekewe n'ubwoba basaba indongozi mu gipolisi kongeza abajejwe umutekano na cyane cyane mu gihe cy'ijoro.
Twari twicariye ngaha turiko turaganira twari dufise n'umushitsi tuja twumva ikintu kiraturitse twatanguye kwibaza mbere ko ari pine ry'imodoka rituritse hanyuma tuja twumva bavuze ngo grenade tuja kwinyegeza kubera ubwoba tuja dutangura kubona abantu ngaho mbere y'umuryango bariko barakumbagara abandi baza kubatabara ariko twaba twari twaguye igihumuro hanyuma haciye umwanya rero abajejwe umutekano bamaze kuza niho twasokorotse kuraba ibyo ari byo naho nyine batubuza bati mwebwe guma mu rugo tuca tuguma ngaho mu rugo abatabara baca baratabara abo bakomeretse barabajana kwa muganga ibikurikira ntawasubiye kubimenya ibyo ari byo ahora hatekanye nuko atawizera ibyo mu ibarabara urabona ko tuba kwibarabara haca abantu bose ngira n'inkozi z'ikibi ziba zirimo ntawe ubizi ubukozi bw'ikibi nibwo twiteka kuko inkozi z'ikibi zozo ntizibuze nta mwongo buriza ati bidahizwa dusaba rero yuko bo dutabara bakaducungera rwose kuko turi kwibarabara kandi turi hafi y'isoko ashobora kuba ari n'umusuma yari ajya kurondera ibyo yiba agaca agitera kugira aronka haca
nicaye ngaha rero niho twabona grenade bayiteye hajya bamaze kuyitera rero niho umwanya muto twagiye tubona abantu bakomeretse abantu nashoboye kubona bakomeretse nahari abantu bashaka kwicumi na babiri bagiye batera ari ndende twabiheruka muri 2019.
Ku ruhande rw'indongozi Ernest Nduwimana umukuru wa zone Buterere yemeza ko abantu 10 yari bakomeretse umwe muri bo mu nyuma hava sandaba.
Ibitigi dufite n'umunsi turafise bene gihugu 10 bakomeretse ikibazo cy'uko muri abo 10 hari umwe yavuye ita Imana ageze ku MSF Mrs. Frontier kugira ko saha natwe turamenya ariko tuzi ko nuko abajeje polisi bamaze gutanga amatohoza nibaza yuko bazo tubwira abakoze iryo bara
ariko waraye mu bitaro by'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontières mu Gifaransa avuga ko yabonye abantu bagera kuri 20 bakomeretse
bashika nko mu 20 ko hari abo baza twebwe tuko turavugwa tutashoboye kubonana neza mugabo 20 barashika.
Bwana Nduwimana umuyobozi wa Buterere ahamagarira abanyagihugu kuba maso bakicongerera umutekano abibutsa ko atarikorwa na kimwe cy'iterambere kizokunda badafite amahoro
twasaba yuko abanyagihugu bukongereze ingufu mu kubungabunga umutekano mu gukomeza amakomite n'ibyo byose kirite kuko zijya kirafasha hanyuma bakirinda amarigara ubugwi bugwi bw'abantu batacu bariko barakora kugira abajije umutekano bashobore gukora akazi kabo neza mu gihe bariko barazungu kuko aho hantu hano akunda kuba hateraniye abantu benshi ahantu hari abantu benshi nimwe ati igihugu giteye naka cyane uyu cyamuri iyo yabiteragira nyine ayoro mu teka nanjye hoho tugasaba yuko abene gihugu bumenye ko atakiba kibasho gukora atamahoro.
Mu ijoro ry'itariki ya 10/11 ukwezi kwa gatanu guheze abandi bantu babiri baguye mu gitero cya grenade muri zone Kamenge ihantu rubibe na Buterere. Icyo gihe amakuru y'u Amerika ryaronse nuko ikirabo cyatewe kinywera ko abakozi b'iperereza na zimwe mu ntwaza ngabo z'igipolisi. Eloge Wurika neza y'u Amerika.
Turacyari ku makuru yerekeye Burundi, amahanga yatangiye gukuriraho ibihano ku Burundi. Umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa Organisation Internationale de la Francophonie ni wo wabimburiye ibihugu mu gukuraho ibihano wari wafatiye icyo gihugu mu mwaka 2016. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ukorera mu Rwanda Pierre Kaje niyo nkuru akomeza inkuru.
Kuva kuri uyu wa gatatu no kuri uyu wa kane I Paris mu Bufaransa hariko arabera inama igira ijana na cumi y'urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa Organisation Internationale de la Francophonie OIF mu mfunyapfunyo. Umunyamabanga mukuru w'uwo muryango umunyarwanda Louise Mushikiwabo yavugiye ku rubuga rwa Twitter rw'uwo muryango OIF ku inama yatanguye neza kandi ko hitabye ibihugu byose iri kwiraba hakoreshejwe ubuhinga bwa none bw'amasanamu visio conference kubera ikiza cy'umugera wa corona. Louise Mushikiwabo yemeje kandi ko abitabye iyo nama bafunditse ko ibihano byari byafatiwe u Burundi n'uwo muryango mu mwaka w'2016 bikuweho. Nibihano byari byerekeye imigenderanire y'uwo muryango n'u Burundi ugufasha u Burundi mu migambi y'iterambere cyane cyane yerekeye ugwaruka n'imico kama guhagarika uturusho canke amahigwe burusa mu Gifaransa byatangwa n'uwo muryango ku Barundi baje kwiga hanze no gushigwa ku rutonde rw'ibihugu bigoyagoya mu kubahiriza agateka kazi na muntu n'intwari ibereye. Kubera ibyo bihano u Burundi bwari nk'indorerezi mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa aho kuba umunywa yuzuye. Uwo muryango wari wafata ibihano Burundi inyuma y'imvururu zadutse mu mwaka w'2015 bitumwe n'ugushaka kwitoreza ikindi kiringo kuri nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Ubu uwo muryango uvuga ko hariho utwigoro tuboneka two gukemura ibibazo no kwisunga umurongo ngenderwako wa UEF aricyo gituma ibihano byakuweho. U Burundi burashima iyo ntambwe. Ambassadeur Ernest Niyokindi aserukira u Burundi mu Bufaransa, Espagne na Portugal yemeje ko ari intambwe ikomeye mu kunagura imigenderanire y'igihugu ciwe n'amakungu. Ernest Niyokindi anaserukira igihugu ciwe mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa OIF yari yasavye muri iyo nama kw'ivyo bihano byo kugwaho kuko kuri we ibihe byahindutse mu gihugu. Mu ijambo ryiwe Ijwi ry'Amerika rifitiye ikopi amenyesha ko umukuru w'igihugu mushasha yazanye ingendo nshasha yo gukorana neza n'amakungu ko rero bitokunda mu gihe u Burundi bukiremerewe n'ivyo bihano. Ambassadeur Ernest Niyokindi arashima kwa kamo kiwe kumviswe igihe yarahira ngo atangure amabanga yiwe. Perezida Evariste Ndayishimiye yiyemeje kunagura iyo migenderanire.
Tutitwararitse guhesha izina u Burundi mu makungu biciye mu migenderanire ishimikiye kukubahana, kuzuzanya, kugutsimbataza umwumvikano hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu no hagati y'u Burundi n'amashyirahamwe atandukanye. Ibyo twakora byose mu gisata cy'imigenderanire no gufashanya mu by'iterambere mu gihugu cyacu byoguma bigoyagoya. Ibyo tutumva kumwe nibyo turega umuti mu gukoresha igihagararo. Ahubwo ibiganiro niyo yonyine nzira irashe iyo gutahurana no guhanurana.
Ntambwe zibiri zari bwahere Perezida Evariste Ndayishimiye atumye intumwa idasanzwe ya Amerika mu karere k'ibiyaga binini John Peter Pham kubwira Amerika ko yofasha u Burundi kumvisha amakungu ko hari ingendo nshasha ku ibihano bwafatiwe vyo kugwaho. Alain Diomede Nzeyimana icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu aha yabivuze Perezida Ndayishimiye na Ambassadeur John Peter Pham bahejeje kubonana.
Aranezerewe cyane n'ukuntu imigenderanire igomba isubire hamwe ati hari nk'utuntu tutagiye turagenda neza nko guhera mu 2015 wasanga turabana igishuri tumeze neza ati twifuza yuko icyo twogikosora. Ivyo nico rero yatumye uyu Peter Pham ko yogenda agasaba ishyirahamwe igihugu bya Buraya kugira ngo nabo nyine badukure ko bijya bihano twaronse ariko bidaciye mu by'ukuri mu mategeko.
U Burundi bwizeye ko n'ivyo bindi bihano Amerika n'ubumwe bwa Buraya vyafatiye igihugu hamwe n'abategetsi bamwe bamwe bari muri leta nk'umushikiranganji wa mbere Arengiome Bunyoni n'umushikiranganji w'umutekano n'intwaro y'agati mu gihugu Gervais Ndirakobuca bizokugwaho. Yamara harababona ko naho ibihano vyafatiye u Burundi n'amakungu vyatanguye gukugwaho icatumye bifatwa nk'iyo nyango y'agateka kazi na muntu kitarahera. Abo ni nk'amashami yigenga akingira ako gateka n'ubu badatsiba gusohora amaraporo y'abishwe abanyurujwe n'abafungiwe ubusa. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Kuyandi makuru yerekeye Burundi, urunani Senarede rutavuga rumwe na leta y'Burundi rwatangaje ko abaruhuriyemo baba hanze y'igihugu muri iki gihe biteguye gutahuka mu Burundi ngo mu gihe bahumurizwa ko batazacugwa bufuni na buhoro. Byatangajwe n'umukuru warwo Dr. Zaminani mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Aratangira avuga ku ijambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yashyikirije Abarundi ubwo arahizaga kuyobora igihugu.
Ego twara kwicana ijambo yavuze ntayijambo cyangwa kirenga, ariko hari n'ibindi wumvije uvuga uti reka turabe ko ibyo avuze azomushyira mu ngiro. Nari kwitaha twebwe twashaka gutaha nta muntu n'imwe ndashaka gusubira iwabo kuko aho turi mu gihugu cyacu, igihugu cyacu ni mu Burundi. Kugira ngo dusubire mu Burundi ni uko tuganira akatubwira neza yuko icyo twahunze tutazobisangaho, kandi ko atangorane zo gushaka kuducura bufuni na buhoro cyangwa kutubwira nabi bihari. Umurundi rero w'impunzi wese ahari aronse icyo cyizera akaronka akizezwa ko ashobora gutaha atazi zo mu kugira nabi, ntangeka kutuzotaha, ntangeka ko umurundi wese atazotaha, kandi abarundi bose tubahamagarira gutaha. Twahindiriye rero ko ibyo yavuze abishyira mu ngiro, na cyane cyane arabe neza na bajya bapfunzwe bapfunguye ubusa bapfunga ibyiyumviro byabo babacungure. Twe turabona n'ibimo birakorwa neza rero ku bwacu nta ngoga ntangeka.
Mwavuze ko mu gihe hobi biganiro ariho mushobora gutahuka, mu gihe yotuma nk'intumwa ya leta igiye kubajijura gutahuka aho ni mutahuka
cyo abigize twukwicara hamwe tukamumviriza tukababwira ibyo twifuza hanyuma tubyumvikane utwotaha.
Mwavuze ko ari ibintu byabateye amakenga mu ijambo yashikirije, ibyo bintu ni bibi
mu byatu amakenga agakwa ku bintu by'abakoloni nk'uko mengo twikukiye, nk'uko mengo imyaka 58 tumaze twikukira abakoloni ntibaturetse, abayitwa abakoloni ntibaturetse. Nibyo ubukoloni bwarahabaye kandi bwagize nabi mu bihugu byinshi, mu bihugu byinshi byarikukiye kandi bimerewe neza nta ngwana bufise. Amaturira mu by'abakoloni by'abakoloni turaba imbere dukora ibikorwa byacu tutwiteza imbere twihesha n'agateka nabo nyine badusomere tubasore nabo badusomere. Mu bintu byaduteye amakenga ni imvugo yagarutse ko niko twita ngo abapdc akantu mengo harimo nk'uko mengo aravuga ati nta muzuza mwebwe nimukira abarundi nzima y'abarundi nk'abarundi nyene tumfise umunyagihugu w'umurundi nk'abandi, ariko byo ndibaza yuko reka ari imvugo yemwe arabwira abanywanyi biwe arumbetse intumwa gahura n'intumwa zacu tugaganira twumva n'utuma icyizero kigaruka n'ubwoba bushira hanyuma tugataha.
Hariho abanyapolitiki batari bake bakomakomeye bari bahunze igihugu ariko batahutse batarinze gusaba ibiganiro, abantu bashobora kwibaza ko muba muri ko mushyiramo amananiza.
Abo bantu ni bande?
Hari nka Perezida Ntibantunganya muri azwi atahutse ari mu gihugu kandi atekanye.
Perezida Ntibantunganya burya yari yaganiriye nabo, yapfuye gutaha ataganiriye nabo, kandi nk'uko mubizi yaravuze yuko atari yahunze ko ntacyo ngo yahunga wumva biratandukanye. Twe turemera ko twahunze kandi twari ko twahunze, abatahutse nibo bashobora kuvuga niyo ngurani seti nawe nyine ntabwo yari impunzi na gatoyi, kandi nawe nyine yaciye mu biganiro kugira ngo atahutse nta nubwo yari impunzi. Noneho twebwe icyo twahunze turakizi, abarundi benshi bari mu buhungiro ni benshi, none abantu bahunze ntawunga ubusa muri bajya bose harimo abahunze bari ku butegetsi barazi ko atawunga ubusa n'umuntu arinze ava mu rugo rwiwe abafisi ya tini mu gihe rero batamuhumurije kuri icyo ya tini yamafisi ubwoba. Twese dusaba nubwo gusa niyaba azotumike azoronge intumwa tugahura cyangwa nawe nyine munsi yatembereye ko ntazoguma mu Burundi ngo agume yiganire ko azotembera, aratutuma ko tuganire tumubwire ibitubakiye hanyuma tuzotaha. Nta mananiza twe dushyiramo mu gutaha, ushyira amananiza mu gushaka gutaha iwabo n'amananiza na gatoya dushaka gusa ko duhumurizwa umunsi mukajagamo.
Uko niko ndavyumva nuko yobahanka inama mukagira inama, ntabwo ari vya biganiro bimeze nk'ibiganiro vyigeze kuba hagati y'abarundi ataco vyavuyemo.
Ukwicara hamwe misi yose n'inama iyo abantu bose bagiye inama barimo baraganira, ibyo nakubwiye bikozwe
Navuze kandi ko hariho n'ibintu mwashimye mu ijambo yashikirije nyuma yarahiriye kubanga kurongora igihugu ivyo mwashimye navyo nk'ibi
yavuze ko akamunze n'ibintu izosubira kuguma hanze kandi yari yatubwiye ko agiye gushiraho leta mbyeyi sinzi yuko iyi yashize hariyo mbyeyi cyangwa ko azoshiraho iyindi ariko burya jewe ntabwo njya mu kuvuga abantu ngo akuzokora nabi azokora guca twe turavuga tuti uwo ari we wese naho umuntu aba yamwicara ko azo ari mubi aho ari mubi arashobora gukora ibikorwa byiza reka turaje bazokora abantu na cyane cyane ari mu byo gutahukana impunzi gutahukana wibwe abanyapolitike twaje duhunga bagakushaho n'imitahe ya politike niyo mitahe bakayikura aho twubwiye barimo arerekana koko yuko ashaka ko dutaha reka turaje ibikorwa bazokora ko nyine azoba azogira leta mbyeyi irabanyagihugu ko umunyagihugu azorova ijambo ko umunyagihugu azosubira gutubikwa ko atamunye azosubira gufungirwa ubusa ngo yagize ngo yavuze ibi cyangwa yagize ko ari mu muganga uwo n'uwo ibyo ntitwabona bitari birimo biragenda neza tuzoba nabyo tubibona n'iki yose tuzobibona ariko umusaba yuko yo kuyigurwa ntabwo umenye yugaranye wari washogoranya n'ibihugu bibanyi cyangwa ibihugu by'amahanga ububirigi n'abandi abakoroni ibyo nta birece akorera ibikorwa aje kubikorwa aje kubikorwa yuguruwe ntawuguma yiyugaranye
mugihe nk'uko mwabivuze iyo nama yoba hagati ya leta y'u Burundi eka canke leta y'u Burundi ikabarungikira intumwa ibaha ikiganiro igihe mutahukira mu Burundi ni nka ryane
nabarungike n'ejo tuganire ntanamwanya hari nta munsi kuva aho tuzohereza rwose duhejeje nabarungike ejo kundi bamungu tuba twahejeje undwi kurikira tuba twatashe kuba ko twiteguye nta ngorane dufite zo gutaha duhumurijwe ibyo dusabana arabizi gatwatera tuhamaze kuganira nawe ari umukuru w'umugambwe baramutumye kuri intumwa yatumye intumwa i Nairobi barahuriye he n'ahandi twahuriye intumwa ziwe arahatabizi baraganiriye barazi ibyo dusaba kandi ibyo twakora ntibyandi ari ibintu bihanitse cyane ibintu bigoye gukora n'ibintu bisanzwe birimo n'ibyo yemeye birimo ibyo twasaba ni kubishyira mu ngiro gusa twemeye ko azobishyira mu ngiro gusa nta kindi nta nzitizi dushyiramo nta zihari nta leta dushaka kwinjiramo yiwe yewe nta leta ashaka kwinjiramo sinzomusaba ngo ashyira muri leta kandi sinzomusaba abazobisaba rwabo nabo bakwiye ko bakazi ko n'abarundi asukaraha ko n'abarundi abatakaje ibyabo byononekaye baraba ko iyo batunganiriza nk'abarundi ibyo byose n'ibintu dushobora kuvugana nta muntu yahunze ahunga ikintu yishobora ngo ndatashe batamuhumurije ntibikunda
hari abarundi benshi bavuga ko ubutungane ari ikintu gihambaye cyane rwose ariko mwavuze ko abantu bose bafite imitahe bobibakura ko ubwo bwoba ari ubutungane nk'umuntu yagize ibyaha bobimukura ko adaca imbere ya sentare
ariko mwifatire ko bavuze ngo nagiye muri kudeta siho narindi mu kuhaba hari umuntu w'umutahe ngo bavuga ngo naryohewe ubuntu ndakamba abo bamukora ko iwe yaramyorewe cyangwa atabyorewe cyangwa baje kuraba igituma naryorewe ariko hari izo w'umutahe kandi benshi muri twebwe n'iyo mitahe bafite abandi nabo babahuye ibyiyumviro byabo none ko abantu bari banse ko nyakwigendera nyakubahwa urundi yumva kuri urupfu rwe rwatunezereje imana igira ibyayo turekeraho umuntu avuga ati sinifuza ko wabandanya akaza akajya mu ibarabara muri politiki ibyo si kuruso bari twamugira umutaha none ariko twafa cyarahetse icyo abantu bapfuye cyarahetse uharaje ni leta nshasha iyo mitahe ntacyo kivuze none nabo bayironse ariko bakwiye kubikora kuko icyo bapfa cyarahetse n'icyo kihari nta bantu twishe ntabyo twibye ntabyo twononye twanse gusa ko umuntu arenga icyo twemera mu kuvuga amasezerano y'Arusha umuntu washinze gahiha ibyo rero ko byahindutse kandi akavuga yuko byinshi avuga yuko azokurikiza za by'abantu bapfunditse ibyo wemeranije none umva uwo muntu tugiye tuvuga ubumwe niyo dukurikirana kubindi ubwo dukurikirana kubindi
mwavuze ko mu gihe mutahuka atanu ibiti muba mugiye kurondera mutoja no muri leta ariko hari nk'abantu bibaza ko abanyapolitike basanzwe bari mu mirwi itavuga rumwe na leta eka yagwanije niyo leta muvuga ko yari igiye gufata ubutegetsi mu buryo butekuye n'amategeko nk'uko mwebwe mubivuga mushika mukaba abanyagihugu basanzwe mugatekana ntibudurumbanye n'igihugu
Dewi na nipo biye kugani nare kachwa la familia tanzo sala. Tushaka kumuminezi na mshikanga mishaka, tushaka la direktor general. Muga hae watiti watu wazo bieni wa ikuye kwa la rundi. Na mkwisu kakwisu kwa makazi. Kwa la rundi, la rundi nure nga 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 hao. Nyo wa gora vero nga wala tasha nga nga wali monti. Kani wa fisu ushogo zi wa fisu umeni. Kwa wa shiramu yuanza ni akwiri ye. Vukura vuza kipu usu watu wa shiramu chivalwa. Mungu ahalele ya hali shogo ye. Ela hali shogo wala wa shiramu. Mungu jayo na kusa yuko na cha hati. Ndo wana igete kujamolo kreti na akarabi. Sala nukuri. Mungu ya mungano ule kumbule. Mustandilo kwa mine yu watu. Chamwe yu kumbura. Chamwe yu. Mungu mata kande mba na umeni. Mbzebe. Halu utu zidusua ukura tu.
Dr. Jean Milani, Murongoye, Urunani, Senarede, Murakoze cyane gose ku Kanyamuhaye Radio, n'ijwi ry'Amerika.
Radio y'ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Noneho uyu ni umwanya tubasangiza kuri kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 7 uyu munsi. Mu mateka habayeho. Kigezwaho na Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'igihumbi 1987 Mozambique na Leta Ziyunze z'Abasoviyete bamaganye icyegeranyo cyakozwe n'akanama kitiriwe Margot kuko kayoborwaga na Cecile Stanley Margot wari umucamanza mu rukiko rw'ikirenga rwa Afurika y'Epfo. Ako kanama kari kashyiriweho gukora iperereza ku mpanuka y'indege yaguyemo president wa Mozambique Samora Machel. Iperereza rya kuzwe nako kanama byagaragaje ko impanuka yatewe n'ikosa ryakozwe n'abaderevu b'indege kandi ko itayobejwe nk'uko byari byavuzwe mbere. President Samora Machel yapfuye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'igihumbi 1986 avuye mu nama mpuzamahanga yari yabereye i Lusaka muri Zambia. Indege yari imutwaye mu bwoko bwa Tupolev TU-134 yagize ikibazo igihe yari itangiye kwitegura kumanuka irakoboka igwa mu misozi yahitwa Lebombo hafi ya Mbuzini muri Afurika y'Epfo. Abantu 13.5 yari itwaye barakomeretse ariko President Machel n'abandi 24 barimo abaminisitiri n'abandi bakozi ba leta ya Mozambique bahise bapfa. Uwo munsi kandi wari isabukuru y'amavuko y'umufasha we Grassa Machel. Nubwo bwose byakomeje guhihwishwa ko leta ya gashaka buhaki Afurika y'Epfo yagize uruhare muri iyo mpanuka nta kimenyetso simusiga kigeze kigaragazwa.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agataraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Inshuti z'Ijwi rya Amerika, naha dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimiye ko mwateze amatwi, nshimiye kandi na bagenzi banjye babigizemo uruhare n'abadufashije kubagezaho. Fasiri Gebeho ni we wadufashije kwegeranya aya majwi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Mundikizi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro mwese n'amahirwe aho muri hose. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya Corona.